Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwamutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Umwana w'umukobwa kugenda hariya ngo ni umustari, kujya kuri iriya stage akihanika hariya, ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Icya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Uyu ni James Vuningoma, umuyobozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru cyari gifite umugambi wo gutera akamo abanyarwanda, kabasaba kumenya guhitamo imyambaro ibahesha agaciro. Inkuru kimwe kiganiro cyatanzwe n'umuvugizi w'umuhari RNC ahakana ibirego uyu muhari wagezwa, hamwe n'inkuru yerekeye igikorwa kimaze kurangurwa n'umurwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi. Cyo kimwe n'amakuru yerekeye higanwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakozi hamwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bari muri Centrafrica barengewe kandi baragiramiwe, ivyo bitangazwa n'intumwa ya ONU muri Centrafrica mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano hareje ku munsi wa kane. Parfe Onanga Onyanga Anyanga murambabarira yavuze ko abakozi ba MINUSCA, abasirikare, abapolisi hamwe n'abasivile bama batewe n'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'iyindi mirwi yabicanye ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bice byo hagati mu gihugu. Onanga avuga ko imihari yitwaje ibirwanisho ibandanya kudurumbanya umutekano mu gice kinini cy'igihugu, cyane cyane mu buseruko hagati hamwe no mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Muri raporo iheruka gusohoka, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko umurwi wa MINUSCA udashobora wonyene kwikorera umutwaro wo gucungera umutekano wonyene muri ico gihugu. Asaba leta ya Centrafrica gufata iya mbere mu kwihutisha gushira hamwe imirwi yose irwana mu gisirikare kimwe c'igihugu kugira haboneke agahengwe muri ico gihugu. Umukenyezi wa Perezida wa Amerika Melania Trump yaragendeye adateguje leta ya Texas ni mu kigo cyashizwemo abana batandukanijwe n'ababyeyi babo ku itegeko rya leta ya Trump ryo guhasha abimukira binjira muri Leta Zunze za Amerika baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bw'igihugu. Urwo rugendo rwejo ku munsi wa kane rwabaye nyuma y'umunsi umwe Perezida Trump asinye itegeko rihagarika gutandukanya abana ku babyeyi babo, kandi rwari rutumbereye gushigikira abana barenga 2,300 batandukanijwe n'ababyeyi babo. Umutambukanyi wa Perezida ku munsi w'Imana yari yashikirije ko adashigikiye uko gutandukanya imiryango, akavuga ko ababazwa no kubona abana batswe ababyeyi babo. Igihugu cya Pakistan kiremeza ko umukuru w'abarwanyi cyari kimaze igihe kirondera yishwe n'igitero cy'indege ya drone ya Leta Zunze za Amerika mu buseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyabaye ku igenekerezo rya 13 zo ku kwezi kwa gatandatu, cyabereye mu ntara ya Kunar iri ku rubibe rwa Afghanistan, cishe Mullahe Fazlullah yari arongoye abatalibani muri Pakistan, gihitana n'abandi bakuru mu muhari wiwe. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika nabo nyene baremeza ico gitero, ariko ntibashima gutanga amakuru menshi ku vyabaye. Leta Zunze za Amerika zari zaremereye gutanga imiliyoni 5 z'amadolari kuzotanga amakuru y'uwo mukuru w'abatalibani. Fazlullah yagirijwe ibitero ku banyamerika hamwe n'abanyepakistani kuva akigenywa kuba umukuru wo muhari hari mu mwaka w'2013. Igihugu cya Turukiya cyatangaje ko kigiye gushira amatagisi ashika ku rugero rw'umuriyaridi 1,800,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku bidandazwa bikorerwa muri Leta Zunze za Amerika mukwihora ingingo nkiye yafashwe na Perezida Trump yo gushira amatagisi ku vyuma vyinjira muri Amerika. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji ryashikirije kwiyo ngingo ya Turukiya izokora ku bidandazwa nk'imodokari, ibizuku, impapuro, umuceri hamwe n'itabi biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatatu niho ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya naryo ryatangaza ko ryakoze urutonde rw'ibidandazwa biva hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo shirahamwe rikaba rigiye kuzotangura rero gutoza amatagisi agera ku rugero rwa 25% ku ijana, ingingo ishobora kuvyura intambara y'urudandazwa mpuzamakungu, na cyane cyane mu gihe Perezida Donald Trump yotangura gutoza amatagisi ku modokari ziva ku mugabane wa Buraya zinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurangiza naho amakuru y'inkino, umurwi wa Argentine wa Lionel Messi usanushize ukuguru kumwe hanze kuko ushobora gutaha mu nkino zibanze mu higanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ziriko zirabera mu gihugu cyo Burusiya. Inyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwahuje na Croatia ejo ku munsi wa kane, kazoza ka Argentine muri iki gice cya mbere kazovana no kwindi mirwi biri kumwe mu murwide igiye kuzovyifatamwo mu nkino ziri imbere. Kuri wa gatanu izo nkino zigeze ku munsi wazo w'icenda. Brazil ikina na Croatia, Nigeria ikina na Iceland, igihugu cya Serbia naco gikina n'igihugu cy'u Swiss. Namakuru tubandanya tubatohoreza.
Urakoze Aloisa ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umushikiranganje imico kama ndetse n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco baratangaza ko bagiye gutera kamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamo inyambaro ibahesha icubahiro. Ivyo byatangajwe n'umushikiranganje imico na siporo Uwacu Julienne mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri. Ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ababyeyi bamwe batangaza ko iyi myambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinywa kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho, ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango. Uyu ni minisitiri Uwacu Julienne.
Icyo rero twumva dukwiye gukora cya mbere ni kwigisha Abanyarwanda, tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubereye ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano. Dukwiye kugira ubushobozi bwo gufungura no gutoranya ibitubereye, hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugurana twese, abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara n'aho wambarira. Kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utabyemerewe ukaba mubi, ariko wambariye aho wabugenewe ukaba biba mubi. Ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya, ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'abanyarwanda hari icyo umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiriye.
Bwana Vuningoma James umuyobozi wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro.
Ukubwira abana bacu b'abanyarwandakazi, yewe n'abahungu, ntituvuga abakobwa gusa, iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo ntibigezweho, ibyo byose burya bimutesha agaciro nuko abatabizi. N'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hariya akigurisha ngo ni umustari, kujya kuri iriya stage akihanika hariya, ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Cya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Urubyiruko cyane cyane urw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukoza soni babona kuri bashiki babo, ko basobanura ko ibatera ibishuko.
Umuntu uko yikwiza nawe abyiyumvamo, kitwica ni ukuvuga ngo hasohotse iki munsi ndambara iki,
niko bavuga ngo nesitire yongeye ndabyanga cyane n'imico mibi. Erega basore ni nk'amashanyarazi, iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera mwana naje nk'umusore cyangwa kumwifuza ariko wenda tugaru bigarutse bya kera byari byiza cyane kurushaho erega nabandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite umugabo n'umwanda
abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina
kuko ntabwo nzambara birebire mu mate yambara birebire no kushirebe gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe iyo ubo nyambaye imena umva ushatse kwambara iyo mena iyo baguhaye ijipo ndetse ukayicisha akabibona nta gikina gutwara umva na nyina nta kintu bitwaye
ko ntabwo uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambara ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufi ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara
bagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo babibaca ababyeyi batabikoze
noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya
ni ukuturenganya nyine kuko natwe tubona ababikora abakuru bacu ari bakomeje kutwe ku rugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro
ibyo byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera
ni ukuduhohotera byo biragaragara
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukozasoni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
mu ntango z'indwi ijwi rya Amerika ryakoze ikiganiro ku kibazo cy'umutekano muke muri groupe ma ya Bijombo iri mu karere ka Uvira aho ni mu ntara ya Kivu y'amaja epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ico kiganiro umwe mu batumire akaba na vice president wa mutualité y'abanyendu yavuze ko uyo mutekano muke uterwa ahanini n'imirwi itwaje ibirwanisho y'abanyamahanga iri muri ako karere uyo muyobozi yavuze ko muri iyo mirwi irwanya ubutegetsi harimo ingabo z'abanyarwanda yita iza General Kayumba Nyamwasa arongoye ihuriro nyarwanda ARNC umuhari utavuga rumwe na leta y'u Rwanda umugenzi wacu Diane Ninahazwe yarabajije umuvugizi w'iryo huriro nyarwanda ARNC Jean-Paul Turayishimye ku birego bagirizwa n'abayobozi muri Congo tubatega amatwi
umuntu wo mu banyindu baramwumvise ariko ntabwo amakuru yavuze dushobora kuyakonfirma kuko ntabwo avuga irihuriro nyarwanda gusa ibibazo bera hariya tuzi neza ko leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare nta kindi ni ukugira gusa ngo hakomeze hateze umutekano muke muri kariya gace
ibyo by'u Rwanda turabyihorera gatonya tuvuge gusa kuri ibyo by'abarwanyi buba babarizwa mu muryango wanyu bariyo canke ntibariyo
nuko nyine uvuga uti twabyihorere by'u Rwanda kandi jyewe icyo nzi iyo miryango ifasha na leta y'u Rwanda irwanira muri Congo hafi ya yose iyo twagiye tuvuga nifashwa na leta y'u Rwanda guteza umutekano muke mu bihugu bya Kongo ndetse n'i Burundi twebwe ntitwigeze tubwira abantu iby'ingabo zacu ahubwo leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ngo hari abarwanyi bacu ngo
none muri make mwebwe murahakana ko muri iyo canke muri iyo
yewe nuko nyine ukomeza kuvuga utienda tubihakane cyangwa tubyemere icyo nashaka kuvuga nuko izo ntambara twazumvise muri prison we zivugwa n'umuntu nawe tutazi ariko uko byagenda kose twebwe tubona ko leta y'u Rwanda ari izifitemo uruhare ariko ntabwo ari twebwe inyihuro nyarwanda tubifitemo uruhare
muri make rero nta barwanyi banyu bari muri ako karere ka Bijombo
aho bavugaga nge nta barwanyi bacu mpazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'u Rwanda
abanyagihugu babangaho bo baremeza yuko bamaze kubabona bakemeza ayo makuru n'amakuru rero twofata nk'ibinyoma
imitwe bavuga ni imitwe myinshi cyane ndetse bakanavuga ko harimo n'abarwanyi bacu kuko binagoye no kumenya koko nabo barwanyi ngo nabahehe bariho babona hari iyo mitwe y'abafurero hari abanyindu hari abavuga ko ari ab'i Burundi bakanavuga ngo n'abantu bacu gusa ikintu nasabaga kubwira nubwo wakomeza kuvuga uti yenda kuvuga iby'u Rwanda ntitwabivuga ariko urebye nabyo ukurikije ibibera mu Rwanda n'izo ntambara bakomeza kuvuga banatinya amaherezo nuko zizabaho kuko abanyarwanda bamaze gushyirwa mu mwanya aho kandi nta bundi buryo kugira ngo barenganurwe bushoboka uretse ko bazageraho nizo ntambara bagasanga ariyo nzira yonyine isigaye kugira ngo bigobotura karengane bari
muravuze yuko bavuze ko ari imitwe nyinshi ibarizwa muri iyo groupement ya Bijombo mukanavuga yuko banatoma ku rutoki bamwe mu ngabo canke mu barwanyi bo bari mu ihuriro nyarwanda RNC none nico shoboka yuko hoba hari abarwanyi banyu bari hari yahama namwe ntimubimenye
ntabwo ari uko tutabimenya genda twebwe nituramuka tugeze igihe cyo kuvuga ko abarwanyi bacu bagize uruhare mu mirwano runaka ntabwo tuzareka kubibabwira none se wowe ko mbizi ko ari umunyamakuru kuva kera ubwo intambara zose leta yarwanye muri Congo yajyaga gushaka abarwanyi bakayumba nyamwasa cyangwa bihuro nyarwanda
hanyuma none mwebwe abarwanyi aho mwemera ko abarwanyi banyu bari ni hehe uretse aho muvuga ko mu Bijomba tabari
kuvuga ko mu Bijomba badahari yenda cyangwa se bahari yenda icyo ngicyo ntabwo nibaza ko ari cyo gikomeye bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda rivuga ya operasiyo za gisirikare ni mwebwe ba mbere muzabimenya kandi ntabwo twajya kurwana n'abanyekongo aho tuzaba turwana ni mu Rwanda ntabwo ari abanyekongo
usibye Bijombo muri groupement ya Bijombo hari ahandi bo babari muri Repubulika iharanira ya Demokarasi ya Congo
ngenda mbyumvana nanjye abanyamakuru cyangwa se leta y'u Rwanda twebwe mu by'ukuri ikibazo dufite ntabwo ari Congo ikibazo dufite tugifitanye n'u Rwanda kandi koko natwe igihe nikigera tugasanga ariyo nzira tugomba gukoresha tuzajya mu Rwanda niho ikibazo cyacu kiri ntabwo tuzateza intambara muri Congo
muri make Jean Paul turayishimye muhakanye yuko atabarwanyi bihuriro nyarwanda RNC babarizwa muri groupement ya Bijombo
nibaza ko iri ari propaganda ya leta y'u Rwanda ariko natwe igihe kizagera ko tugira icyo tuvuga aho duhagaze kubijyanye na ziriya mburuzo muri Congo
murabihakanye rero
abarwanyi barwara intambara zo muri Congo abo ntabwo ari abarwanyi bacu
abiwanyu nubwo ato bari bo bakoze izo ntambara muri Congo bariyo canke ntibariyo kuko niho hagaze ikibazo
yewe si nshobora kubikonfirma nk'uko abo muntu yabivugaga icyo nakubwira cyo nuko hari abafatirwa muri za Uganda muri za Tanzania mu Burundi na he hose ni muri Congo
icyo
rwandikavuga ko abantu ari abantu bacu gusa turagira ngo dusabe ko leta y'u Rwanda yakemura ibibazo abanyarwanda bafite bitaba ibyo n'izo ntambara ikabizazibona kuko ikomeje gusa nk'aho ari cyo yifuza
Jean Paul turayishimiye murakoze cyane rwose kuri kano kanya mu hayijo rya Amerika
ndagushimiye nawe
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye mirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurondera ukuri no kunywanisha Abarundi Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaratangaje ko abantu bashika 77 ari bamaze gushikiriza amakuru y'ivyo banzi muri uyu murwi arongoye avuga kandi ko hamenyekanye abantu barenga 100,000 bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abantu 220 bakekwa kuba bagize uruhara muri ayo mabi n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari I Bujumbura mu Burundi
umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha Abarundi Sever wemeza ko mu myaka 3 maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nahe by'abantu birenze ibyo wari witeze Musenyeri Jean Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri ku byabaye
biharuro no vuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene baraba 77 ariho 67 baje ku bushake bwabo ariko ariho n'abandi barenga 1,000 twebwe nyene twegereye binararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagira ibyo babonye muri iki gihugu
afatiye kubishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi urongoye Severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba 220 bakekwa kugira uruhara ku mabi yajetse mu Burundi n'ababa 100,000 bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi
barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi twagaragaje no kuronda amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa arabataye mu binogo rusange naho nyine twakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusange birenga ibihumbi bine murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu
mu gihe ikiringo umugwi Severus usigaranye kitarenze umwaka mwishyirahamwe initiative echangement tugendere ubuntu bo wabona ko uyo mugwi kwiye kongerwa ikiringo Saturne icyo yemeye arongo iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugwi usigaje gukora
abawushyizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washyitse ko bitari bwahere basho gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanga ivyo bikorwa kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vy'umusomyi kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bwo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kahise bajya bize kuzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'ibyo mugwi nawo ntabufise ntibaza ariko rero uyu mwanya niwo bukwiye
mu mugwi Severi hose uko babibona Musenyeri Jean Louis Nahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kugwikogwa casaba umwanya munini carangiye
ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikogwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu kuko vyadusaba gukwira igihugu cose ariko igikogwa gisigaye ubu ni igikogwa co mu biro ni igikogwa c'abahinga bicara hamwe tumuze tubaronsa abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo byabaye ico no kwita mu gifaransa analyse utuma kwa abantu bakaza gusigurira abarundi kabagize uruhara muri ako kahise naho nyene ntidukeneye gutuma kwa barundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane usigurira abarundi kugira dutegere muri rusange ibyo rero navuga nti nibikogwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora
ikiringo cy'imyaka ine cyahawe umugwi Severi kizorangira mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018 itegeko rigenga uyu mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo cy'umwaka ni mu gihe abagize uyu mugwi bo bisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira I Bujumbura Remozi Imana ijwi rya Amerika
Impunzi z'abanyekongo ziba mu ikampi impunzi ya Kavumu mu ntara ya Cankuzu zirashima umubano zifitaniye n'abarundi baba mu micungararo ikampi n'umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkera inshuti nshasha ubu bakaba bageze aho bahana n'abageni n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Sabimana
ikambi ya Kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzu yuguri tariki 15 kwezi kwa gatanu 2013 ni kambi wa mamoko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashina bavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza cyane kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na ryase ryagabanije ifashanyo kuri izo mpunzi zuwe na mashora umufakazi yahunze ahunganya abana batanu
kundana n'abarundi nka jewe mbanza n'irivyema kwideni kadandaza kisha nasigara nugunguke nkabahereza umutanyi bakanzanira nifu ikiri jana nta mahera narumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite kadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye hakakabiri mfite ndiranje nkagura uturengarenga nkagura gatore nkagura kabucungu tubanye neza nukuri turakundanye tubanye neza turabasaba ho turima bakaduha tukarima cyure narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza ntawanjye wangu
n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi abakongomani Mariko Tegeka numwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu
urabona twebwe iyo bakenye turabafasha natwe iyo dukenye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko
inama yiki
inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama ari cyo tubona kigomba kubononekara tukabatumira bakaza iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamutana hano tukaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma ukabanda ko twari tubanye
kuvuga ntabyo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu Barundi aragenda ubuze nawe kandi ino tukamureka none bose s'abantu ikiremwa abantu
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira nawe mu Barundi bashingiye muri izo mpunzi z'abakongomani
abamaze guhana
abageni
wabiriwe ngaha mu ntango
twasaba Imana
bayo gute izindi mpunzi ntibakwinuba
turahana amazi nyine tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimbanye nyine tukavugana tukagira n'impapa ndabamenye
nyawe ndareukadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimyamuriro beza cyane
nyoko uruza kuraba umukwe ngaha
aho ntamuraba hari kiri yakoze we aho yari wanje yari mfise umwana ahubwo yarakoze neza kuzi wari kikumuraba
iyo uje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeyi ego bakanze imana ko nakigwa mu bundi ku wundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha nk'uko abandi bose banyubashe
ega yaragukwereye canke muri ko murabivugana
jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba abana neza nta na kimwe kibafise kibafashe none wumva noza kumugora na nakunyaronka ya nzu yanjye yarahiye ihiye nta na kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko baramfasha utwondya baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahiye ico nico shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi ya Sheri bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga agati 18,000 muri abo ibice 52 kwijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mucanguzo ni mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yerekeye umugambi w'igihugu cya Iran w'ibigwanisho roho nyanganda zigasubizaho ibihano zafatiye icyo gihugu ku bijyanye n'uwo mugambi amasosiyete atari make yahagaritse imirimo yayo yerekeye ubudandaji muri Iran kubera ayo masosiyete adashaka kurenga ku bihano icyo gihugu cyafatiwe mu ijambo yashikirije i Washington icyegera cy'umushikiranganji ajeje w'ikigega cya Leta ku byerekeye iterabwoba n'iperereza ku bijyanye n'amafaranga Sigal Mandelke yaragabishije ko kenshi bitaba byoroshe ku masosiyete imirimo y'ubudandaji n'amareta kunamenya n'uko biriko bikorana n'igihugu cya Iran kubera icyo gihugu gikoresha uburyo buyovya bwo kuronka amafaranga Mandelke avuga ko Iran ikoresha inzandiko ziganywe kugira ishobore guhisha abantu bakorana nayo irarondera ahari uburyo bwo gushobora gukora imirimo yayo atanumwe amenye ibiriko biraba ivyo mu gihe Iran ibiriko ishigikira ibikorwa bigayitse haba guha amafaranga bagira iterabwoba gufasha gukwiragiza ibigwanisho roho nyanganda cyahe gutyoza uburenganzira bw'ikiremwa muntu Mandelke avuga ko abantu bakwiye kugurura amaso yabo bakabona ukuri kunyifato iranga igihugu cya Iran avuga ko igituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Iran ari uguhagarika ibikorwa by'iterabwoba icyo gihugu gikorera mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ugushigikira intwaro irangwa n'ubwicanyi ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad gukora misile balistike hamwe no gukorera mabi abanyagihugu icyegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika ku bijyanye n'iterabwoba n'iperereza rijyanye n'amafaranga Sigal Mandelke asaba amareta n'amabanki mu makungu kuba amagabo kunyifato y'igihugu cya Iran ayo mareta n'ayo mabanki ategerezwa kumenya ko kugirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran birimo ibibazo yatangaje ko abazogirana iyo mirimo y'ubudandaji na Iran bazobibazwa. Mandelk yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bitegezwe gukorera hamwe kugira biremere igihugu cya Iran kugira gihindure imigambi yacu. Muri cyo gihe amenyesha ko Amerika izobandanya gushira ahabona ibikorwa bigayitse by'igihugu cya Iran no gufatira ingingo utwigoro tw'icyo gihugu two kuyovya makungu kugera mira inzego mpuza makungu zijejwe amafaranga no kurenga ku mategeko y'ibihugu bicuditse na Amerika hamwe n'abandi bakorana na Amerika.
Ya jambo ginanga marara jabashkiza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika. Tuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.